aje kwa kile mutumire wiwe na bagendanye mutambukanye wo mukuru w'igihugu yabwiye amenyesha makuru bari kucica ucishira hamwe giwe ku mugwa mukuru butonze Bujumbura izo bemeranije no guserukana SF mu Burundi anjene ndayishimiye
batwemereye ko tugiye gukorana cyane cyane ku neza y'ibibondo na cyane cyane ku bijyanye na wa mugambi twiha wo gushyira mu ngiro gufasha abana bagendana indwara zijyanye no gufungura nabi arizo zitwa mu kinofunofu manifestojeho obuhundi batumire ko tuzobandanya dukorana ku neza ya bose
iyo neza na John Egbe Akbar umuyobozi wa UNICEF mu Burundi arayifuza kandi arayishigikiye asanga mu bikorwa byose umwana w'umwigeme yabwirizwa gushyirwa imbere kurusha
uko ni l'engagement de la première dame par rapport à la malnutrition zéro
muri ubu bwitange bw'umutambukanyi wa perezida mu kurwanya inzara mu bana ikintu twagaruse ko twanavuganye ku bijyanye n'umugambi yatanguye araheze iminsi icumi werekeye neza abana bakiri bato cyane n'impinja twabimushimiye twavuze kandi ku bijyanye no kwita urwaruka cyane cyane bigeme twumvikanye ku bintu tuzofashanyamo kandi tuzokomeza ibyo twemeranyije ku neza y'abana b'Abarundi ni kwa Gibaha amenyesha ariko umupfasoni w'umukuru w'igihugu asanga nubwo abana b'abigeme bakeneye kwitabwaho kurusha n'abahungu batosigara inyuma yanasabye ko abana banyamwema bofatwa nicyo gisata cyawe ni ucita ineza y'ibondo nk'umurwi wakumiriwe bagafashwa mu buryo bushemeye
twumvikanye ko tuzobandanya dushyira imbere y'ineza y'umwana naho bafatiye cyane ku neza y'umwana w'umwigeme ngo masubiramo nk'umubyeyi yuko ari ku neza y'ibibondo byose cyane cyane ko ikibondo ari kazoza kejo k'igihugu cyacu na cyane cyane ngo inkoni yo kwishingiza mu busaza uyica ukiri muto na cyane cyane yuko turose n'abadushyigikira nibashaka tuzadufise inkoni nyinshi kandi zikomeye cyane aba bose bari ngaha barumva ko bategereza kugarukira ineza y'ibibondo bavuze ko bakurikirana n'abana bakumiriwe twaciye tubasaba ko bategereza gushyigikira n'abana banyamwema muri abo bana bakumiriwe kuko twasanze abana banyamwema barakumirwa aho n'ababyeyi babo basanga bakumiriwe rero nta mwana n'ikinono na nyamwema twamushyize imbere mu bana bazokwitabwaho
hafatiwe ku biharuro bitangwa n'igisata cya onu kigeje gutabara na woca ibice 56 ku ijana birenga by'abana batarakwiza imyaka 5 mu Burundi barugarijwe n'ikibazo cyo gufungura nabi bakagwara indwara ziturutse ko mu gihe umwaka ushize abantu barenga miliyoni n'170,000 bari bakeneye gufashwa kugira ngo babone uko babaho ntimugihe ishyirahamwe mpuzamakungu ryitahamagara y'abantu ku isi OMS rivuga ko ibitegereye bigeze ku bice 40% ibintu biba byayangaye kuva mwaka w'2015 Burundi buracaharurwa mu bihugu icuka cya politike imibano n'ubutunzi bitifashe neza bukaba bufise ibice biri hagati ya 90-95% by'abanyagihugu babeshejweho n'amadolari abiri gusa ku munsi eloje urika neza ijuru rya Amerika.